Murumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi ninge uyoboye ibiganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima, ikiganiro cy'amagara y'abantu mukira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhereza 12 twabateguriye umuziki tubaye tubararitse. Dukomeza ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse mwese abateze amatwi radio ijwi rya Amerika umuherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Cameroon aho President Paul Biya wa Cameroon yitabiye ibirori byo gushingura abategetsi ba gisirikare bane baguye mu mpanuka y'indege yabaye mu kwezi guheze. President Biya yaboneyeho gutera akamo ko kutadendebukirwa mu ntambara yo kurwanya umugwi Boko Haram. General Jacob Koji n'umwe mu basirikare bakuru yahitanywe n'iyo mpanuka, akaba yarasanzwe ari mu mugwi w'abasirikare bariko baragwanya Boko Haram. Mu ijambo yashikirije kuri uyu wa gatanu, President Biya yatangaje ko Boko Haram yagwanijwe bikomeye, yamara ko iyo ntambara ikiri ndende. Yahamagariye abanyagihugu gufatana mu nda, avuga ko abahitanywe n'ubwicanyi bw'uwo mugwi bakwiye kubatera ishaka ryo kugwanya. President Biya yatangaje kandi ko azofasha imiryango y'abahitanywe n'iyo ntambara, yamara nta byinshi yavuze ku bijyanye n'iyo mfashanyo. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Cameroon bwatangaje ko abasirikare bashika ku 200 bamaze kugwa muri iyo ntambara. Mumenya kandi ko abanyagihugu bashika ku 200 bamaze gusiga ubuzima mu ntambara ya Boko Haram, n'abaharugwa mu bihumbi bataye izabo kuva Boko Haram yigaruriye turere two mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Cameroon. Muri Somalia, President Hassan Sheikh Mohamud yatangaje ko ari hamwe inama nshingamateka imwemereye kubandanya kindi kiringo azokora ibishoboka kugira garukana umutekano akitaho ubuzima bwa politike mu gihugu. President Mohamud yavuze ko afise intumbero yo guheraheza imigambi itari bwahere mu kiringo yatwaye igihugu. Mu kiganiro yahajwe rya Amerika, President Mohamud yavuze ko icyatumye adahagarika ibitero by'imigwi y'abiyahuzi ari uko abo bagwanyi bakora ibitero mu bibanza bitoroshe. Mu ijambo ryiwe imbere y'inama nshingamateka kuri uyu wa kane, President Mohamud yatangaje ko yifuza gukomeza igisirikare kugira garukane umutekano muri imyaka ibiri iri imbere, mu ntumbero kandi yo gutegura amatora y'abanyagihugu atekanuje kuba mu 2020. President Mohamud ari ku rutonde rw'abakandida bashika kuri 23 bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Abenshi muri bo bakaba bafise ubwenegihugu bubiri harimo ubwa Amerika, Canada n'Uburayi. Iryo higanwa ririmo kandi umushikiranganji wa mbere avuga ko hakenewe ihinduka ry'uburongozi. Mwamenya ko kuri uyu wa gatatu ariho abashingamateka bashika ku 329 batekanya gutora umukuru w'igihugu mushasha wa Somalia. Muri Zimbabwe, urubanza rw'umupastori Evan Mawarire aregwa ko yashatse guhirika ubutegetsi bwa President Robert Mugabe rwungururijwe muri sentare nkuru y'igihugu. Ni nyuma yaho sentare y'intango itangarije ko gushaka guhirika leta ya President Mugabe ari icyaha gikomeye. Mushikizamanza wa Ivan Mawarire cyo kimwe n'abandi bashikizamanza bakorera amashyirahamwe aharanira agate y'akazi na muntu baramirira kure ibyo birego. Ayo mashyirahamwe agasaba President Mugabe ko yotanga imihoho bivuye ko atubahiriza agate y'akazi na muntu kandi ko igihugu cyugarijwe n'ibibazo by'ubutunzi. Ari hamwe sentare nkuru y'igihugu itarekuye Mawarire akazoguma mu nyororo gushika itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri, itariki sentare izoheza igacugo rubanza. Mwamenya ko Ivan Mawarire yafashwe ari ku kibuga cy'indege iharare muri Zimbabwe inyuma y'amezi 6 yaramaze ari muri Leta Zunze z'Amerika aho yari yahungiye. Mawarire aregwa kandi kuba yarashize video ku rubuga rwa Facebook avuga ko ibendera rya gihugu ridashyigikiye leta mu kwezi kw'indwi ku mwaka uheze. Akaba kandi yari yashikiye imyerekano yo kwiyamiriza President Mugabe ku bijyanye n'agate y'akazi na muntu hamwe n'ubutunzi bubangamiwe. President José Eduardo dos Santos wa Angola yatangaje kuri uyu wa gatanu ko atakindi kiringo azo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu atekanije ku uyu mwaka. President dos Santos yabwiye abari mu nama y'umugambwe uri ku butegetsi MPLA ko umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi Joao Lourenço ari wazoserukira umugambwe muri ayo matora azoba mu kwezi k'umunani. Dos Santos afise imyaka 74 y'amavuko, yari yaratangaje ko ashobora kuva ku butegetsi amaze ko imyaka 38. Perezida Dos Santos aza mu kibanza cya kabiri mu bakuru b'ibihugu bamaze igihe kirekire ku butegetsi, inyuma ya Perezida Teodoro Obiang wa Guinea Equatorial. Ku ntwaro ya Dos Santos, igihugu cya Angola cyaracukuye ubutare bwa petrole cyongera kiva mu ntambara. Amashyirahamwe y'abaharanira agateka akazina muntu yagiriza Perezida Dos Santos ko yatwaje umukazo akanonyuruza itunga rya leta mu kwezi guheze. Ikinyamakuru Forbes gikorera muri Leta Zunze za Amerika cyarasohoye amakuru ku bijyanye n'ubuzima bw'umukobwa wa Perezida Dos Santos, aho kivuga ko Isabel Dos Santos ari ku rutonde rw'abakenyezi batunze cyane ku mugabane wa Afrika. Ikinyamakuru Forbes kikavuga ko Isabel Dos Santos ubutunzi afise ubutunzi buharugwa mu mafaranga arenga miliyari 3 z'amadolari y'Abanyamerika. Umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Leta Zunze za Amerika James Mattis yatangaje kuri uyu wa gatanu ko ari Tokyo ku mugwa mukuru w'Ubuyapani ko Amerika yemeje gushyigikira Ubuyapani. Ibyo James Mattis yabitangarije ari mu rugendo rwiwe rwa mbere kuva agenywe mu mabanga y'umushikiranganji wo kwivuna abansi mu mubonano yagiranye n'umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe. Imbere yaho aho yari muri Korea y'Epfo, Mattis yatangaje ko igitero cyose kizokogwa na Korea ya Ruguru ikoresheje ibigwanisho ruhonyanganda kuri Leta Zunze za Amerika canke ku bihugu bicuditse na Amerika izoronka inyishu y'akarorero. Urugendo rwiwe muri Korea y'Epfo no mu Buyapani rugenewe guhumuriza ibyo bihugu bibiri bicuditse na Amerika.
Turamushimiye mugenzi wacu tugezeho amakuru avugwa ku isi, ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'urwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi bibiganiro z'ijwi rya Amerika. Ugufungura ibidafiye bituma abantu bahura n'ingwara zitandukanye. Abantu barenga 2024 ku isi nibo bapfa uko imisegonda 4 iheze biturutse ku ngwara zo gufungura nabi, nkuko FAO ishami rya ONU ryitaho iby'uburimyi ku isi ribimenyesha. Ugufungura byinshi canke bike bituma amagara ahungabana. Mu matohoza yakozwe mu kiringo c'imyaka 20 abantu barenga 3.4 million ku isi barapfuye bitumwe no gufungura indya z'umurengera. Umuriyoni umwe nawo barapfuye bivuye mu kwihereza imfungurwa zidakwije ivya nkenegwa, nk'uko biri muri ayo matohoza yo mu bihugu 187 yo mu mwaka w'2010 yakozwe n'ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi. Muri Afrika yo musi ya Sahara ari naho Burundi buherereye niho hagwiriye impfu ziturutse ku gufungura indya nke kandi zidakwije iby'umubiri ukenera. Abantu barenga 31% nibo bahanzwe n'ibibazo bijanye no kuronka ivyo bafungura bikwiye. Muri abo bashonje igitigiri kinini kiri mu mugabane wa Afrika yo hagati, nk'uko bimenyeshwa n'igisata cya ONU citaho uburimyi ku isi FAO mu cegeranyo cyaryo cy'uno mwaka. Ukuronswa ubumenyi mu bijanye no gufungura ni akamaro. OMS ihanura abantu gufungura n'imiburiburi amagarama 800 ku munsi y'imboga hamwe n'ivyamwa, nk'uko muvyumva mu kiganiro kira cuno munsi. Turabira hamwe ibijanye n'inyifato mu bijanye no gufungura kugira abantu bagira amagara meza. Irije mwumva ni jewe Alain Yves Irankunda, kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira. Ugutangura ikiganiro cyacu nyezina tegamatwi ivyimviro vy'ugwaruka rutandukanye kwa mu ntara ya Cankuzo muri komine Kigamba. Kuri mikro Ijwi rya Amerika rutubwira uko twofungura kugira ngo tugire amagara meza. Ruganira na mugenzanje Kaisa Liliane Inamahoro.
Nuko twofungura ya migwi itatu y'imfungurwa ntanga kumfu sanganya ngaburo na ndema mubiri.
To kwiza na cyane cyane uburimyi tukorora cyane cyane tugwanye zangwara za kwashyira koro n'ibindi.
Twategura ifungurwa neza tukazitegura uko bitegekanijwe ntihagira imyanda ibicamo.
Hanyuma tukazifungurira no ku masaha niyogeje kandi tukakaraba n'amazi meza.
Twokwirinda gufungura ifungurwa kenshi zimwe n'ibintu byinshi kubera zihava zitera indwara.
Ku bana bato boza barabahereza imfungurwa nk'amagi, abavyeyi bakareka kuyashora kurondera amafaranga kugira ngo bagire amagara meza.
Nuko twotegura indya neza hanyuma tukaza turagenda muri siporo tunonora imitsi nyene ntagira n'ibigwaragwara biza biradutera cyane cyane.
Kugira ngo tugire amagara meza twarima cyane nk'imboga bya bindi bita uturima tw'igikoni, kugira ngo umuntu ahakenye inereye fungura imboga ace asoroma atiriwe aragenda mu isoko kuzirondera.
Abarongoye amahinguriro hamwe n'ibibanza biruhukiramwo ingenzi bahamagarirwa gushiraho abakozi banonosoye ibijanye no gutegura imfungurwa, gutyo wokurikirana ingene indya zitegurwa hisunzwe amategeko nk'uko abahinga mu bijanye no gufungura babihanura. Ugusoma inyandiko ziri mu bitekeye imfungurwa zo mu mahinguriro vyofasha kubungabunga amagara y'abavyihereza. Ivyo vyotuma uzifungura amenye imigwi y'ingaburo zirimo hamwe no kumenya ikiringo zimaze nico zisigaje kuneze amagara yiwe, nkuko tubisoma mu matohoza y'abaganga bo mu gihugu cy'Ubufaransa bo mu mashirahamwe Fonds Français pour l'alimentation et la santé FFAS yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe. Duhe akanya mugenzanje Kaisa Liliane Inamahoro adushikirize itohoza yagize mu ntara ya Cankuzo iri mu buseruko bw'u Burundi.
Yakume anamba yonganye na kenda.
Ugufungura nabi nimwe mu ngorane zitatu za mbere zihanze amagara y'abantu mu ntara ya Cankuzo. Amakuru dukura mu biro by'ubuvuzi bw'intara amenyesha ko abana bari munsi y'imyaka itanu babangamiwe. Abana babiri, umwe w'imyaka itanu n'undi w'imyaka itatu bavukana bo muri komine Cankuzo, twasanze mu kigo Farne kibafasha ibijyanye no gufungura. Ubaravye ubona ibihimba by'umubiri nk'utuboko n'utuguru twabo twaranyunyutse. Byongeye ukugira inda n'amatama bivyimvye n'umushatsi ubenje n'ibindi bimenyetso vyibonekeza kuri ivyo bibondo. Ikindi umubiri wabo uranyankabiranye wuzuye kudukomere twinshi bakaguma biyagaza. Abo bana batwiganiye ko kenshi bafungura rimwe ku munsi. Ababyeyi b'abana bafise ingorane yo gufungura nabi twayadze bavuga ko abana babo badakwije ibiro. Darlene Nshimirimana afise umwana w'amezi 11 apima ibiro 7 mu gihe kwa muganga bamubwiye ko yarakwiye kubapima ibiro 10. Inkurikizi nuko abo bana bafise amagara make bama bagwaraguritse. Umuvyeyi Supesi nije imbere atubwira uko amagara y'umwana wiwe yifuza fashe.
Baguma bagwaye umwanya wose munda canke baguma bayogwa canke munda huzwe. Ngiye kwa muganga ikintu ca mbere bamenyigisho ni ibintu byo gufungura nabi. Hama muganga agacambati ngene ndabafunguriye.
Ukutamenya gutegura imfungurwa z'abana bato kuratuma hama hariho abana bafise ingorane zo gufungura nabi. Amatohoza twakoze atwereka ko abana bo ngaho muri rusangi bama bafungura ibijumbu, imyumbati, ubutsima n'ibiharage. Kukaba nkako abavyeyi twayadze bemeza ko bagaburira abana babo kabiri ku munsi. Jean Uwimana n'uyundi mukenyezi afise umwana w'imyaka 2 avuga ko agaburira ico kimondo ciwe sasita no mwijoro kubera ubukene bw'ivyo bafungura byongeye nivyo bimbura ntibazi kubihingura mu kubikinjika kugira bavanga imigwi itatu yose y'ibifungurwa. Renata Butoyi umuvyeyi twasanze mu kigo cigisha abavyeyi gutegura neza ifungurwa z'abana bato Farn ari yemerera ko atavyo bazi
ngaha hari haba babaturusha guteka batwereke ingene tubivanga bwa muherutse usanga dutetse ubwoko bumwe biririga ubwo nyene canke bakaburari.
Ibintu vyunyugwa nuko batita binyigisho zo gufungurira neza abana. Leocadia Ndirariha umuremesha Kiago wo mu kigo Farne co muri commune Cankuzo atwiganira inzitizi ku bavyeyi.
Abavyeyi benshi baragenda bakigira mu mirimo yabo bakibagira ko bafise abana muhira tubatumye ko ati nimuza nabo bana banyu mu kigo ca Farne ntibemera aca kubwira ngo nta mwanya nifitse ntibatahura urumva baguma mu vyabo ataje none yo bimenyera hehe aca kuma hera cha kijumbu zosagumana janji kijumbu muminwe imisi nkita tagahera giki kijumbu conyene ubwo bugari nabo muha abumuha bwo nyene.
Abagabo barafise uruhara mu ngorane z'ugufungura nabi muri iyo ntara ya Cankuzo. Ubuhumbu ni imwe mu ntambamye imiryango igira kubijanye n'ineza y'amagara y'ibibondo. Iyo nyifatira tuma bubakanye bahukana. Ukwirukanwa n'umugabo kwaratumye umwana wa Annonciata barampama aturuka muri zone Munzenze agira ingorane zo gufungura nabi. Ubu akabagwaje umwana ku bitaro bikuru vya Cankuzo. Ingeso yo kunywa inzoga zitemewe n'amategeko ni yindi mvo yo gufungura nabi muri iyo ntara. Abdara mvuye kure atubwira ingene mu kibano inzoga y'umuraha giteye isibe
abashinya nta bazindukira kunywera umuraha inzoga y'umunanasi imwe bendeshi isukari bariho benshi kwe usanga yicaye mu muraha ngo ntiyibuke yuko abana nabo babuze icyo bafungura muhira n'ukurima usanga batarimo mwanya wose bayicaye mu kabare banywe izo nzoga kwe ugasanga umwana muhira yabuze icyo afungura kubera uwo muraha.
Amakomine ya Mishiha na Chenda Juru niyo yibonekezamwo cyane ingorane zo gufungura nabi. Aha ni mu gihe hari ubukene bw'ifungurwa buvuye ku mwimbu muke muri ayo makomine nk'uko ujejwe igisata cyo kugwanya gufungura nabi mu ntara Prosper Ndayegamiye yabivuga. Ibintu vyunyugwa nuko mu miryango hari abana benshi biturutse kwitarijukira umugambi wo gutandukanya imvyaro nk'uko Prosper Ndayegamiye abandanya bimenyesha. Ikindi ni ingeso yo gushora umwimbu wose baronse mu ntara ya Cankuzo nk'uko buramatari w'iyo ntara Desire Njiji abinegura.
Hari nyifatimwe musanga bindi bikoriko barakora mu gushora umwimbo wose baba barose umuceri ari ngisha bacaho hereza bose mu isoko nubwo ruzibura hari ngaha mu ntara ya Cankuzo usanga nk'amagiyo giye akamara ndu mwaka gakura neza bayahereza mu isoko. Ivyo ni ngendo tumwe turahagurukira tubya bene guko vyukuri bategereza kumva yuko mu gihe bungabunga neza umwimbo bakawubika ariko gushana n'ubusanga hamwe y'amashamba amaze kugenda hari aho usanga umwe ngo bace basubira muri vya bindi.
Tumenyeshe ko mu mwaka uheze abana 12 bo mu ntara ya Cankuzo bapfuye bahitanywe n'ingwara zo gufungura nabi.
Ugushigikira abanyagihugu mu bijanye no kugwiza umwimbu ningira kamaro mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda byatumye abana bazingama bakiri munsi y'imyaka 5 bava ku bice 52% kwijana baja ku bice 44% kwijana nuko biri mu cegeranyo cishira hamwe gitaho ineza y'ibibondo UNICEF co mu 2013 mu gihugu ca Bene bashize imbere gukarihiriza ubwenge abajejwe intwaro kugira ngo nabo baheze bavyigishe abo bajejwe bitagoranye. Ikindi kandi barashize mu nyigisho zo mu mashure mato mato inyigisho zijanye no kugazura imyonga ukugwiza umwimbu kocha mukurimira mu migwi minini minini nkuko UNICEF libandanya ribimenyesha kugira ngo twumve neza ibijanye n'inyifato mu bijanye no gufungura kugira ngo abantu bagira amagara meza. Twumviriza Kiago mugenzanje Haisa Liliano inamahoro agirana na muganga Petero Sinarinzi arongoye ivyifata kibanza intara y'ubuvuzi ya Cankuzo.
Muganga Sinarinzi Pierre ndabaramukije.
Ndabaramukije.
Mutubwire ingene ibiharuro vyavuba vyabafungura nabi ubunye vyifashe.
Umwaka uheze twarakiye abantu bashika 1,112. Mu mavuriro 10 asanzwe atanga ikiyoba hanyuma abagiye mu bitaro nabo mu mwaka nyene bashika abana 179 nabo bakiye mu bitaro bikuru vy'akarere ka Cankuzo nabandi bakiriye mu byo bigo biri hige no hino byo twitse Farne nabo nta biharo ofisi ubunyene ariko si bake
kubona hariho abantu twabonye basinzikaye no kudafungura neza bega biba byagenze gute kugira baninde bagera ku rugo rugero
biva guko ntwasinzikara mu mihana abasanzwe baba nyabashoke bisuzumisha hakirikare ngo ingwara igufungura nabi imenyekane hakirikare ayima hezaho bayivure neza
ahanini numvumenga mushira inguvu mu kuvura kurusha mu gukinga izo ngwara zo gufungura nabi iyo siyo ntandaro ituma ibiharuro by'abagwara biguma vyibonekeza
sivyo kuvura gusa dushira imbere kuko ivyo vyo kwigisha imiryango ingene ifungurira neza abana bije mu ntumbero yo gukinga ingwara yo gufungura nabi
mwo dusigurira gute ko ariho abantu twayaze batazi irya migwi itatu umuntu yo kwihereza kugira agira amagara meza
mabona ko abanyagihugu benshi batazi gusoma abandi usanga batazi no kwandika kandi akariho benshi cyane benshi usagara barimyi ni ingwara usanzwe tuzi aje kitwa twashize abarimesha kiyago
mu mabutike atandukanye hariyo bijya bifungurwa byagenewe fisi bimenyetso vyo kudafungura neza ngahabiri bibonekeza kuri centre mucankuzo mbega nk'ivyo onye mubivuga kwiki
tutatohoza bukebuke twasanze zitava muzo dutanga mu centre dusanze yiwacu cane cane babivana hanze y'igihugu mana ko twegeranye n'igihugu ca Tanzania
uwo kwibaza yuko abo mubihereza kugira bibavure aribo baca babigurisha yo bayihenze
sino bakwiye yihenze ntawe nize kugira amatohoza ngo ninjire kure cyane ariko turagerageza kubakurikirana kuko iyo tubahaye byafungwa n'icyo tubahaye biko nyene turagira cyo twita ama visita domicile tukabasanga mu mihana kugatanga bariko rabifungura
muganga Pierre Sinarinzi ndabashimiye kuri kino kiyago
nanje ndabashimiye
Arakoze Haisa Liliane ina mahoro kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira amategato mukumviriza karirimbo incuti n'amagara ikiganiro nikira cijwi rya Amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'inyifato mu bijanye no gufungura kugira ngo abantu bagira amagara meza ndabona muganga Anita Munyana amaze gushika muri studio zacu mukanya ugwaruka gwari rumurindiranye igishika cinshi uyu ni wa mwanya wago wo kububaza ibibazo tugeze mu gace mbaza ndakwishura
muganga nagoma ndababaze mbe tugira tusoka tuvuye kwishyo tukashika mu rasandwi tukashika turondira ivyo kujya tukabijya mu masaha 8 ntangaruka mbishura kugira mu magara yacu
urya baravuga yuko umuntu wese akwiye gufungura gatatu ku munsi urya imfungurwa za sasita nizo nkenego nizo zituma umubiri wiyubaka rero uzifunguye saa 8 kuko bitumwe n'amasaha y'akazi n'amasaha y'ishure nta ngorane ikibintu gusimba cyangwa ugabiheba ukabivamo aho nivyo rero biheza bikagira ingaruka mbi ku magara y'umuntu wese
Mbaza ndakwishura
Muganga Munyana cena kenda kwibariza nkubu twe twibera ino mu misozi usanga dukenye none nko mugihe udashobora kuronka izo fungurwa zikwiye zigizwe niyo migwi y'izo fungurwa twoca dukora iki kugira ngo tugire amagara meza
nukugira uko ushoboye kose n'acane cyane kubana kuko umubiri wabo ubikeneye ubisaba kugira bakure neza hama ukaraba no mu ntaruvamo mbega n'igiki gikunda kwimbugwa kenshi hama ugaheza ukongereza kubyo udafise
Gwaruka nimurambigwe n'ubunyene muganga Anita Munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri kivyo bibazo
Mbaza ndakwishura
guhaga cyane hari ingorane zitara ku magara y'umuntu
ego cyane gufungura umuntu akarenza si byiza kuko biraheza bikagira ingaruka mbi ku magara y'umuntu kuko bwa mbere bivyo bintu wafunguye nibimeze gute umubiri wabo urukura tuma wongereza ibiro kandi turaze twese ku biro byinshi atari byiza ku magara y'umuntu kandi bishobora no gutera n'izindi ngorane iz'umutima canke z'amavuta menshi mu mubiri ugasanga uhavyukiye n'izindi ngorane rero ni byiza yuko umuntu yofungura ibibereye hama agafungura gatatu ku munsi kugira umubiri wiwe ugume umeze neza
Mbaza ndakwishura
Jena shaka ndababaze none ko abakera bacari bazi ivyo vyisanganya ngaburo vya ntanga nguvu na ndema mubiri ariko ugasanga nibo baramba gusumbya bubu
biva kuri byinshi kera bari bafise imitumba n'imitumba yo kurima kera bari borora naho uvuga nta bumenyi bari bazi ahago bari bafise ubumenyi kuturusha uko bari bazi kuvyo bize ku bazungu bababwira bagiye barabikurikiza bagenda babihana mu runganwe kurunganwa hama rero ubunye ibazo ni bibiri hariho amatongo yazi kandi nigwirirana ry'abantu ibyo bintu bibiri ni ingaruka zituma abantu badafungura neza kandi badashobora kugira amagara meza
Ikiganiro nikira cijwe rya America n'ubunyere muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
nyakubaho muganga kibazo cuko usanga hari abantu bafise inka nyinshi ugasanga baranywa amata ariko ugasanga abana babo ntibafise amagara meza ni yihe mpamvu ituma abo bana batagira amagara meza kandi banywa amata
none aba bana amata ni yababeshejweho ni bisanzwe yuko ubona badafise amagara meza kuko amata siyo atuma umuntu agira amagara meza uyagira iyo ufungura neza ugafunguro ya migwi yose itandukanye yifungurwa hama ukajya neza kumasaha ibyo utabigize uko amata si yabesha abantu naho hantu rero abantu bakunda kwihendera ngo amata arimo vyose oya nukujya ifungurwa ukajya ivyamwa ukajya imboga eka n'ibinyantete vyose
mbaza ndakwishura
None muganga kwashyira ukora iyo ngwara nibyo yuko yoba ari uruherekane mu muryango
ingwara yo gufungura nabi si uruherekerane ni inkurikizi yo gufungura nabi ni inkurikizi y'ubukene ni ingwara iva no kubura icyo ufungura ni ingwara iva no gufungura nabi
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahaye ugwaruka dusubire turuhuke mukumviriza karirimbo inchuti n'amagara kaduhanura kubungabunga amagara yacu jambo abanywanyi bacu avuga ati muganga nashaka kumenya igituma umwanya wose nguma nshaka gusinzira muganga Anita Munyana ishuri umunywanyi
Ndakuramukije munwani utashatse kwivuga izina iyo ugumwe ugomba gusinzira biva ku bintu byinshi mbega ijoro ryawe rimeze gute uraryama kare ukumva yuko itiro ryawe arihejeje mu ijoro bugaca wumva ufise ingufu zo kuvyuka ubwa kabiri mbega ujya ahantu hameze neza wumva yuko uryamye ukaruhuka ukaruhurira n'umubiri wawe nukuyegera umuganga akagusuzuma akarako atahindi ndwara yindi ufise ishobora gutuma uguma ufise ubwo buruhe butuma ugumugira itiro buri mwanya
Muko musanze mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza kugace bikubwiye iki ahugwaruka rutanga insiguro ku myibuse y'abasokuru uno munsi uvuga uti so akwanka akuraga ivyamunani bikubwiye iki
je nibaza yuko bisigura umuvyeyi akwanka akuraga ivyamunaniye urubanza rwamunaniye guca
bikubwiye iki
Nibaza ko so wawe ari nk'ingorane yagahuye nazo mu buzima ashobora kuca apfuye ashobora gusiga azikuraze yibaza uko ari uzozitorera umuti
Bikubwiye iki
Sako nkakoraga ivyamunaniye no kuvuga yuko hari nk'ibintu biba byaragoranye nko mu muryango nk'akarorero abavyeyi iyo bagize amadeni menshi hama bakitaba imana ugasanga ni wosigaye urayariha bidakunda abana nibo basigaye barayariha batazi n'ukuntu byagenze atayo bashobora no kuri
arabitoye ndashimiye mwebwe mwese mwari ko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'inyifato mu bijanye no gufungura kugira ngo abantu bagire amagara meza shimiye Haisa Liliane n'amahoro yafashije gutororokanya majwi ntara ya Cankuzo nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri buhundi voa@gmail.com canke mutwandikire kuri 79 993 790 Alain Yves Irankunda ni je twari kumwe kuri micro ndabifurije amahoro n'imigishi wanyu
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatatu